murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Alois Bigirimana.
Maramutse Jeffrey, turahera ku mugabane wa Afrika. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa ku isi PAM ryavuze ejo ku munsi w'Imana ko ryahagaritse iby'imfatakibanza ibikorwa byaryo byose muri Sudani. Ni nyuma yaho batatu mu bakozi baryo biciwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'igisirikare cy'igihugu hamwe n'abaparakomando bo mu mugwi Rapid Support Forces RSF aho nyine muri Sudani. Umuyobozi nshingwabikorwa wa PAM Cindy McCain yavuze ko bafise ishaka ryo gufasha abanyesudani bahanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa, ariko kandi ngo ntibashobora kubikora ata mutekano w'abakozi babo. Abakozi batatu ba PAM barishwe, abandi babiri barakomereka mu gutana mu mitwe kwabaye mu gisagara cya Kabkabia muri Darfur y'uburaruko. PAM ntiyavuze ibihugu ariko abo bakozi bayo bishwe bamukamo. McCain yavuze kandi ko bigoye ko abakozi babo bakora neza inyuma yaho n'indege ya ONU yononywe iri ku kibuga cy'indege cy'i Khartoum. Ibi byabaye inyuma yo kurasana kwabaye hagati y'abashyamiranye hari ku munsi wa gatandatu. Mu gatondo kejo ku munsi w'Imana, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarateye ibyatsi iyicwa ry'abo bakozi batatu ba PAM. Ryavuze ko bishwe bari mu kazi bahamagariwe ukugwanira ubutegetsi hagati y'igisirikare cya Sudani hamwe n'abaparakomanda bo mu mugwi RSF kumaze guhitana ubuzima bw'abasivile 56 n'abakomeretse bashika ku 595 barimwo n'abasivile. Andi havugwa ubwicanyi muri Afrika ni muri Nigeria, aho ubutegetsi muri icyo gihugu buvuga ko abantu bashika 33 bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu buraruko bushira uburengero bw'icyo gihugu. Uwo mutegetsi yavuze ejo ku munsi w'Imana ko amazu arenga 35 yasambuwe mu ntureka zabaye ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Runji ni muri leta ya Kaduna. Abategetsi bo muri iyo leta baremeje ubwo bwicanyi ariko ntibashimye kuvuga ku gitigiri cy'abafuye. Nta muhari uriyitirira ubwo bwicanyi, ariko imigwi y'abasuma ikunze kwagirizwa ibitero nk'ivyo muri ako karere, harimo no kunyuruza abantu babasaba amafaranga kugira babarekure ndetse no kwica abasivile. Mu ntango z'uku kwezi abanyeshuri 10 baranyurujwe mu karere kari ku kirere cy'urugendo rw'iminota 30 uvuye habereye igitero cyo ku munsi wa gatandatu. Leta ya Nigeria iracahanzwe n'ingene yotururuza ubwicanyi bubera mu buraruko bushira uburengero bw'icyo gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tuve ku mugabane wa Afrika tuje mu makungu. Ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge rivuga ko impande zishamiranye muri Yemen zarangije guhanahana abanyororo bo mu ntambara yasinzikaje icyo gihugu. Croix Rouge ivuga ko yakoze itiziganya kugira ihuze abahoze ari abanyororo hafi 900 bahujwe n'imiryango yabo mu bikorwa byamaze iminsi 3 birangira ejo ku munsi w'Imana. Kwabaye guhanahana imbohe gukomeye kwabaye muri Yemen kuva aho urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite hamwe n'abarobeli b'abahuti bahanganye barekuriye imbohe zirenga 1,000 mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2020. Yemen yinjiye mu ntambara igihe abahuti bashigikiwe na Irani bafatiye umugwa mukuru Sana hamwe n'igice kinini mu buraruko bwa Yemen. Ibi byatumye leta ica ija mu buhungiro. Urunani rurongowe na Arabia Saudite rwaciye ruseruka mu 2015 kugerageza kugarukana ku butegetsi leta ishigikiwe n'amakungu. Iyo ntambara imaze guhitana abantu barenga 150 barimwo abagwanyi hamwe n'abasivile. ahandi havugwa guhanahana imbohe ni hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Umukozi mukuru muri presidansi ya Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwarekuye abasirikare babyo barenga 130 bari barafashwe nk'imbohezi ntambara. Ni mu gikorwa cyo guhanahana imbohe cyo ku munsi wa Pasika y'aba Orthodox. Abasirikare b'Uburusiya hamwe n'aba Ukraine bamaze igihe bahanahana imbohe zafatiwe ku rugamba muri intambara imaze amezi 18 Uburusiya bugavye ibitero kuri iki gihugu. Bumaze kwigarurira bimwe mu bice bya Ukraine byo mu buseruko no mu bumanuko. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine Andriy Yermak niwe yatangaje amakuru yuko igihugu cy'Uburusiya kigiye kurekura abo bantu 130 kugira ngo Ukraine nayo irekure imbohe z'Uburusiya ifise, ariko ntiyatangaje igitigiri cy'imbohe Uburusiya bwarekuye. Ni ubwa kabiri habayeho uguhanahana imbohe hagati y'ibyo bihugu bibiri mu ndwi imwe gusa. Yari indwi iheze ku munsi wa mbere igihugu cy'Uburusiya hamwe n'igihugu cya Ukraine basanzwe bariko baratana mu mitwe barahanye imbohe z'intambara. Igihugu cya Ukraine cyatanze abarusiya bangana ku gitigiri cy'160 mu gihe Uburusiya nabwo bwatanze abanya Ukraine bashika ku 100.
Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio ya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri Y3 Radio yacu voa@.com naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: mu Burundi imiryango 200 yo muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura iravuga ko yirukanwa mu byayo isaba ko ubutabera busuzuma ikibazo cyayo.
Icyambere twe twaneguye ngiye ni kubera iki batatwumvirije ngo babanze twumve ko twubura na tuze kiyiteri twe tunese bavuge ati twafite ujya mugabo
kuko ndabye ndishyo intare ya kabezi niyo yatumye akajagari kose kawe, kandi ubwo rubanza ntirwaciye ni mu gacimbiri ngo abashinjwa ntayo mu gacimbiri babanze bakumvirize.
Abo ni bamwe mu baturage bageze iyo miryango. Umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika y'Epfo urimo igitotsi kubera imikoranire ya Afurika y'Epfo n'Uburusiya. Tubafitiye n'amakuru y'imikino mu Rwanda no mu Burundi. Ni mu kanya gato, nimujye kure. Amakuru yo mu karere cyohere mu Burundi, aho imiryango irenga 200 yahitwa Buhina mu zone ya Kienze muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuga ko barimo kwirukanwa mu masambu yabo. Iyo miryango iranenga ubutabera ko ntacyo burimo bufasha, bagasaba ko urubanza rwabo rwakongera gusuzumwa. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Urumva rero higeze mu 2013 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo. Bagize imiryango irenga 200 ikomoka ku witwa Ntakarenga Umworo yo ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanza rw'amatongo babayemwo n'uwitwa Kavamahanga mu 1977. Muri kino gihe iriko yiyamiriza ingingo sentare yo mu Kabezi yaciye mu mwaka w'2012 yuko bimuka mu matongo babayemwo.
Urumva rero higeze mu 2013 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere. Nacyashyira ingo sentare yababarira ntibariko baracubahiriza ibyo bari batubwiye ko twe tubanza kurya bikera biri muri Nyatongo nabyo turiko turarya. Niwe bariko baza bararura n'imipanga tukazugumira tukarira ubwana buza budufata buza busuririrako ubutwirirwa inzara. Iyo cyose umupfakazi ngaha yari yaririye agacoki hejuru kujya kumukavuga ati ndasonze byose bararura bidakomeye umuzaniranyo twarakumbagara tukavuga ati nimeze gutwononera ibintu n'uko twasaba yuko ico gihe cogera kimaze kuronka natwahantu twihura
aba banyagihugu bashobora gutakaza ama hektare 5 y'amatongo ubuserukire yo mijyango uko ara 200 tahsise baranyizigiye yidoga vuga ko icirwa cy'ugo rubanza ryabayemwe akarenganyo kuko sentare inkuru ya Kabezi yaruciye nabi
Uko rubanza rugira rutwangaye ni rubanza rwaciwe ntaga cyatapfuye ntakarenga umwoho haci hazundi muntu arumenyeshwa rupamwe impaka ivuga ngo ntakarenga umwoho araciwe kandi atariwe yabura none kayemwe ndituye abarundi twoba mu gihugu cyata yatukomoka ko yahavukiye muri 33 none ubutuje twebwe tugire gute
banegura amasentare yo mu ntara ya Bujumbura ko yoba yarashizemwo kamwana wa mama mu gucurubanza canke ko yoba yarafumbatishijwe
Uchamele kwe tukwaneguye njiishi. Nikuweleke wa tatu mvilize ngo babande tukumbe kutubura na tuze kuyiteri. Kwe tunefu, wapuke tukatikizuja mugamu.
Kukonda abye mbisa inhala ya kawezi, niyo ya tumia akate gali kose kawo. Kandi ugurulanza mikuachie ni mkachimbiri. Ngo abashina nae mkachimbiri babande bakumbiri.
Kuko ejihuri kurabura na numonu, kasanga yobakurusha ukwangana. Na hajambu shobora kujira, usanga ya ageza hafu itanga. Ongha jira watingye kuhile gura. Ngao kasanga na hajambu ufise vivanye. Chaba ya mazegu kora wene. Turire nijia bitumu muonu arenganwa.
Isoko jatu jara gira gejo kurondira senare nguruyo mukabezi. Abo naboba kababari ishuye kwa tacho ubashowe kubivu gako. Kubera kubasana watachize ya masenare yomuri yonara. Hageza hobi wibaza kuimanza nginzo zosubira kubura nishwa kumujina.
Umukuzo warundi na agomba tukwa nikiru kwete. Rudusubiza kumujina tukwe tuburani. Mungu prezida ya mabivu kati. Imanza zana na nyumu masenare. Nizigende kumujina zumbiri tukwe naba nuhu kumwasi gababa bazi. Ubureru kwa tumaru subira mumu cyango amasura gakora kandi amasentare ndasubirisa abantu amasentare niyo yamye azingamika abanyagihugu n'icyo gituma abantu bagiye koma
hagataha kuri uyu wa kabiri imijyango ivuga ko iri kirangazwa mu matongo yayo yari hituye umuhuza w'abarundi wonawe amakuri soko ryacu rihabwa n'aba banyagihugu yababwiye ko agiye kwiga ikibazo cabo ari kumwe n'abajeje intwaro muri komine Kanyosha isoko gijwe rya Amerika ryarondeye kandi umujyango wa kava mahanga uburana niyo mijyango ivuga ko iri kiromogwa umwishura ko utavugira ku maradiyo imyaka 45 iraheze urubanza rw'iyi mijyango yo muri komine Kanyosha ruriko ruraburanywa ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masentare na matati ya matongo ibintu biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamayidogeye ubutungane ko budakora neza harimo no kudindiza imanza
Nanone ku nkuru irebana n'ubutabera ho mu Burundi muri iki cyumweru turangije hashojwe igikorwa cyo kurekura imfungwa mu rwego rwo kugabanya ubucucike bwazo muri gereza zo mu gihugu abagera kuri 536 nibo barekuwe kuva mu kwezi kwa kabiri nkuko byemezwa n'umushinja cy'amukuru wa Repubulika Silvestre Nyandwe Eloge Wilikaneza akomeza inkuru
Mwana nikuru ya gite kaka mwagwa mkuruwa politike ni uhabele ikorugu wacho kusoze la ijosekeza jimushikiza manza kizigenza wa republika. Sileska nyandugugiwe ni wajigiri ya kule kula wanyororo vanyuma wa soze lisekeza ya tangu jemu kweze kwa kabili umaka. Ibu kijabare kuwe kwa hauki gongwe chaka teganyo agirako wa bahi manuro. Ahari kuru yuwa mbele kumugoro wa mnivohero likuru ya gitega ahari kuwe ya wagera kuri mungitaru na bata andatu. Ilivohero juba tukwe mungihumbikimu wa majanichenda na minongiri na gata andatu. Lilimo infungwa gihumbi na majanatatu na minongiri na nindugi mungihe jage newe kwa kila batare enga majanane.
Mwiki jikuwa lero kwa rashumo ye kurekura vanu. Welekewe ni ingo yu kurekukwa kutezuri kwa nava nuhu sehamne na majanatanu na minongitatu na bata andatu. Mumabohero yose igihugu. Ugambere twama tubabwira yuko umwitegemvyo ari uwagateganyo kuko imanza ziracabandanye musabwe rero kuza muri itaba amaparke kugira ngo amatohoza yahetswe gutyo imanza zanyu zidushikirirwe sentare hamaze ibone gucika Ikindi nuko tubasaba kwigenza neza aho musubiye mu mihani wanyu ku mitumba.
Isekeza ryatanguye mu kwezi kwa kabiri rifite intumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiriye mu mabohero y'u Burundi. Ishyirahamwe Kate Burundi risanzwe riri mu yahani ya gateka k'abanyororo rikorera hanze y'u Burundi rirashima. Gusa umunyamategeko Jean-Claude Ntiburumunsi ajajwe igisata cy'ubutungane muri iryo shyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi asanga bidahagije. Yabwijwe ijya Amerika ibindi bintu byabwijwe gukorwa. akugira mabohero areke kuguma bogaboga banyororo
twe turabona ko ikiri kure cyane y'ibyo tuvuga kwera ko ico gitigiri cy'ubunyororo amajana 5 ku Burundi bwose ubona ko tubona ko kiri hasi ufatiye ubuto tubona amabohero yuzuyemo abanyororo uno munsi
uyu mushingo amazi rero munsi abihuriza ko na Jean-Marie Nshimirimana umukuru w'ishyirahamwe ntabariza ikorera mu gihugu hagati wasaba inama nshinga mateka gutora itegeko ry'ikigongwe cy'ikivunga ukuri kwa risiguri ijuru rya Amerika
rero hagumye hakora iyo ngingo y'umushikiriza amazi akizigenza wa Repubulika yonyene n'abanarijya tubona n'abashikiriza amanza bamwe bamwe bakwega ibirenge mu gushyira mu ngiro iyo ngingo n'ukuri abanyororo bazokwamara umurengera mu Burundi rero twebwe mu ishyama nabaza tugatera kamo inama nshinga mateka ko hoba cya kigongo bita Amnesty General
muri akati Burundi basanga abashikiriza amanza bafite uruhara rukomeye mu bwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero
abashikiriza amanza badahinduye ingendo kugira ngo bareke gushyira imbere byo gupfunga kuko mbere n'amategeko si byo ashyira imbere avuga yuko gupfunga byari kuza mu gihe kidasanzwe mugabo amadosiye yokogwa bakurikiranwa n'ubutungane bidegembya bakazoja gupfungwa ruko baciriwe urubanza twebwe rero tubona ubu n'ukumenga ibyo byari gukogwa mu bihe bidasanzwe byo bita exception ibyo byagarutse biba ingende kwako kuko usanga abantu bari kwakurikiranwa n'ubutungane benshi baca baja gupfungwa maza z'ibyaha baca babashyira mu minyororo nico gituma muca musanga amabohero yuzuye ku rugero runini cyane
namwe ntabarizabona uko
abashikiriza amanza bose bobisekeza bakigishwa kupfunga abantu nkuko umukuru w'igihugu abivuga ko gupfunga itobe ingingo ya mbere ahubwo hofatwa izindi ngingo nko gukora ikihano simbura munyororo
mushikiza amanza kizigenza Silvestre Nyandwi arafite cyahanura amuserukira mu gihugu kugira amabohero ntiyamabogaboga
dusaba ko abaparki afise imanza zanyu iyo cyayihutira n'ingoga kuzinyarutsa bazishyire muri sentare hanyuma muburane ibyanyu bitomoka bibone gutomoka ari uwera yere ari uciyuka igihano agiciri abaprokirere bari hano nibaza yuko batwumva atohoze hanyuma imanza zije muri sentare
uko umwaka utashe iruhande y'ikigongo cya perezida haraba utundi twigoro tugabanya ibiharuro by'abanyororo mu Burundi ariko buri gihe umwaka urangira inzu z'imbohe uko ari 11 zagenewe kwakira abatarenga 4,494 zirimo abarenga inshuro 3 n'izirenga ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi buheruka gutangaza ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwari bufite abanyororo 12,256 mu mpera z'umwaka perezida Ndayishimiye yari yifuje ko ata Murundi yosubira gufungwa kireka yakoze icyaha cy'ubwicanyi cyanke ibindi bihohotera kiremwa muntu harimo ugufata ku nguvu Eroje uri kaneza ijuri ya Amerika
umubano wa leta zunze ubumwe za Amerika na Afrika yepfo urimo igitotsi kubera imikoranire ya Afrika yepfo no Burusiya Thomas Kamilindi byifashe bite
mu bitashimishije leta zunze ubumwe za Amerika harimo imyitozo y'ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya n'Ubushinwa Afrika yepfo yakiriye mu kwezi kwa kabiri gushize harimo kandi uruzinduko intumwa zo hejuru za ANC icyaka rya president Cyril Ramaphosa wa Afrika yepfo zakoze mu Burusiya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane zari ziyobowe na Obed Bapela umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga muri komite nyobozi ya ANC icyagatatu Amerika itishimira nuko Afrika yepfo yanze kwamagana intambara uburusiya bwagabye kuri Ukraine Obed Bapela asobanura ko byose bituruka mu mateka y'umubano wa ANC n'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Darren Taylor ukorera i Johannesburg muri Afrika yepfo.
And we'll go to those people that supported us during that time to also talk to the lawmakers, any other eminent person and big businesses that are investing in South Africa to say we remain non-partisan. But also we are engaging with Russia around how do we then begin to end the war.
Obed Bapera aragira ati tuzahora dusanga abaduteye inkunga muri biriya bihe ni ukuvuga igihe ANC yari mu rugamba rwo kurwanya apartheid tuzasanga kandi n'abashora imari itubutse muri Afrika yepfo mu magambo make ntaho tubogamiye gusa nanone tuganira n'Uburusiya kugira ngo turebere hamwe uko intambara yarangira. Ikindi kibazo hagati ya Afrika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni impapuro zo guta muri yombi President Vladimir Putin w'u Burusiya, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwirahe mu Buholandi rwasohoye mu kwezi gushize rumurega ibyaha by'intambara muri Ukraine. Afrika y'Epfo yamutumiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya BRICS aribyo Brazil, u Burusiya, u Buhinde, u Bushinwa na Afrika y'Epfo. Inama izaba mu kwezi kwa munani gutaha muri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo niramuka yakiriye President Putin, nabyo bishobora kuzongera umwuka mubi hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuri Obed Bapela nta kibazo byari bikwiye gutera.
We are for a multipolar system, no country must dominate others, must not threaten the others, must not have unilateral sanctions on each other. We need then to also ensure that the international law is applied equally. There are people who waged war in Iraq. George Bush, the former president of U.S., was never indicted by the ICC. President Obama on the issue of Libya, the killing of Gaddafi. No sanctions were imposed on anybody, and also the ICC did not even come in nearer that situation.
Bapela ati turashaka isi iyobowe n'ibihugu byinshi. Nta gihugu kigomba gutegeka ibindi, nta gihugu kigomba gutera ibindi ubwoba, nta bihugu bigomba gushyiranaho ibihano uko byishakiye gutyo gusa. Tugomba kandi gukora uko dushoboye kose kugira ngo amategeko mpuzamahanga yubahirizwe kimwe kuri bose. Hari abantu bagabye intambara kuri Iraq. CPI ntiyigeze ikurikirana George Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama n'ikibazo cya Libya n'iyicwa rya Gaddafi, CPI ntacyo yakoze. Uburusiya ntiburi muri CPI, naho Afrika y'Epfo ni umunyamuryango wayo. Yagombye rero guta muri yombi President Putin aramutse agiyeyo. Vincent Magwenya, umuvugizi wa President Cyril Ramaphosa, yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ko iki kibazo kiri mu biganiro. Ati nibirangira tuzatangaza ibizavamo. Hagati aho Obed Bapela we avuga ko Afrika y'Epfo izohereza intumwa idasanzwe i Washington mu minsi iri imbere gusobanura neza umubano bafitanye n'u Burusiya. Ati azumvikanisha ko Afrika y'Epfo itemera intambara n'imwe iyo ariyo yose, bityo nta kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabifite iramutse ishatse guhana Afrika y'Epfo iyizuza umubano wayo n'u Burusiya. Afrika y'Epfo iherutse kwakira ubwato bw'intambara bwa Irani mu cyambu cya Cape Town, kandi Irani iri mu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasade ya Amerika i Pretoria yahise yandikira guverinoma ya Afrika y'Epfo ko nayo ishobora gufatirwa ibihano. Mbere yaho Amerika yabwiye Afrika y'Epfo ko ishobora kuyishyiraho ibihano iramutse yakiriye n'amato y'u Burusiya. Abadiplomate babikurikirana hafi bavuga ko Amerika ishobora kwirukana Afrika y'Epfo mu masezerano ya GOA yemerera ibihugu bya Afrika kwinjiza ibicuruzwa muri Amerika bidatanze imisoro n'amahoro. Guverinoma ya Amerika ivuga ko mu 2019 Amerika yohereje muri Afrika y'Epfo mu rwego rwa GOA ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyari 5 na miliyoni 400, naho Afrika y'Epfo yohereje muri Amerika ibifite agaciro k'amadolari miliyari 7 na miliyoni 800.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, turahera mu Burundi. Desire Hatungimana niwe wateguye.
Mu mugwi w'urunani bamaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina inkino zo ku ntambwe ya kabiri, bamenyesha ko intumbero bafise ari yo gutwara igikombe cy'uno mwaka kugira basubire guserukira Burundi mu nkino zo kurondera imigwi yitabira Basketball Africa League. Elvis Akizimana icegera cyo mumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko urukino rwose bakinye rubahicirwa.
Turabona yuko dufise igikorwa kidasanzwe. Ubu rero sivuga ngo tugiye gutsinda ngo twabikoze muri eliminatoire, tugiye kugwana kubera ko imigwi yose yiteguye. Twebwe rero dufatiye ku buhinga dufise n'abakinnyi bacu, tuzogerageza kubyo atadefete zimwe tugira. Ibyo bikazodufasha kugira confiance no mu mamashi tuzoza guserukira igihugu.
Muri uwo mugwi w'urunani kuruno w'Imana kandi bari baramutse bafise urukino rwa kivandimwe bakinye na Show Sport yo muri Congo. Umugwi w'urunani ni wo watahukanye intsinzi ku manota 73-46. Elvis Akizimana amenyesha ko mwene izo nkino zibafasha kumenya uko mu bindi bihugu bakina.
Muri ubu jefe twari gushika kure muri Afurika tubandanye dutera imbere. Ibi rero biradufasha gukina n'abantu batandukanye, cyo tumenya kungenera twigeze kwifata mu mikino ikomeye y'imbere.
Mu zindi nkino nazo zihiganwa, Dinamo yigishije basketball muzinga mu kwitsinda kumanota 126 kuri 72. Tigers yatsinze Carolina Lions kumanota 90-54. Jim Canitsinda Egrenoir kumanota 81-72. New Star yatsinze Young Eagles kumanota 85-42. Nayo Kerne irahira Message Ngozi mu kwitsinda ku manota 98-43. Muri basketball kandi Aaron Kagabo aherutse kugenwa n'ishyiramwe rya basketball mu Burundi kumumenyereza mukuru. Yamenyesheje ijwi rya Amerika ko akazi kamaze gutangura kandi ko gutora abakinnyi bafatanya na bagenzi babo basangiye umwuga. Umumenyereza amenyesha ko kuri uno wa mbere imyimenyerezo iza gutangura kugira bitegurira inkino zo mu kwezi kwa gatandatu zizotuma bitabira amahiganwa ya Afrika ahuza abakinnyi bakina hagati mu gihugu.
Twatanze uburenganzira abakocha bafashe kurondera abakinnyi tubaha cyane kwita formule en ligne bo buzuza poste imwe bagatora abakinnyi bane bane baraterera mu wese agatora abakinnyi 20 twatugira deployment twaraba dukoresha n'ubuhinga bwacu n'ubuhinga bwandi tufise kugira ngo dushobore gukwiza abakinnyi 20 babatowe n'abantu benshi kandi babikwiye. Ibintu byo gushima benshi bari kubavyitabira kwa mbere twashobora kuba abakinnyi 20 tubafise turaturaba programme muri federation ngene tutadutangura imyimenyerezo.
Mu mpira maguru naho mu nkino z'igice cy'18 gishiri cyanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu Interstar yatsinze Top Junior bitsindo 2-1, ni navyo Vitaro yatsinze Atletico New Oil, Ekana Musongati nivyo yatsinze Olympic Star, Rukinzo yatsinze Tigre Noir bitsindo 2-0. 2-0 kandi nivyo Message Ngozi yatsinze Burundi Sport Dynamic, Bumamuru yatsinze Garage Express igitsindo 1-0, Buja City nayo itsinda Olympic Star kuri za penalty 5-3. Mu gihe iyo migwi yari yanganije ubusa ku wundi mu minota 90 yateganijwe n'amategeko, iyo migwi 8 yatsinze izocigira tombora kugira hamenyekane uko izohura mu gice cya 4 gishiri cya nyuma. Umugwi uzotwara igikombe ukazoserukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda, ikipe ya APRFC na Kiyovu Sport ari yayoboye ayandi ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje hakinwa imikino mu 26. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 4 kuri stade y'Ubugesera, habera imikino 2. Umukino watangiye saa 6:30, ikipe ya Gorilla FC yatsinze Tensel FC ibitego 4-1. Nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho uwahuje APR FC na Gasogi United warangiye amakipe anganyije ubusa ku busa. Kuri stade y'Umuhanga, Kiyovu Sport yatsinze AS Kigali ibitego 1-0, hanyuma Musanze FC itsinda Rwamagana City ibitego 2-1 kuri stade y'Ingoma. Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino 4. Kuri stade Huye Butare, ikipe ya Marine FC yatsinze Mukura Victory Sport igitego 1-0. Police FC nayo yatsinze Rutsiro FC igitego 1-0 kuri stade y'Umuhanga. Icyo gitego 1-0 kandi nicyo Espoir FC yatsinze Sunrise kuri stade Kamaramaka Irusizi. Kuri stade y'Ubugesera, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Ubugesera FC ibitego 2-0. Kugeza ubu nyuma y'imikino 25 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe iri ku mwanya wa mbere ni APR FC ifite amanota 53. Ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Kiyovu Sport nayo ifite amanota 53, Lyon Sport izari ya gatatu n'amanota 49. Ikipe ya AS Kigali ni ya kane ifite 42. Ku mwanya wa gatanu tukahasanga Police FC nayo ifite amanota 42. Gasogi United ni ya gatandatu ifite 38, igakurikirwa ku mwanya wa karindwi na Etincel FC ifite amanota 37. Ya munani ni Gorilla FC n'amanota 35, Mukura Victory Sport ikaba ya cyenda n'amanota 38. Ikipe ya cumi ni Musanze FC ifite amanota 33, Bugesera FC ikaba ya 11 n'amanota 28, Rwamagana City ifite amanota 26 ikaba ya 12, ya 13 ni Sunrise ifite amanota 25. Ku mwanya wa 14 hari Marine FC n'amanota 22, Rutsiro FC ikaba ya 15 n'amanota 21. Ikipe ya 16 eno ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 17 n'umwenda bitego 28. Tunyarukiye mu mukino wo koga, ejo bundi kuwa gatandatu habaye irushanwa ryateguwe mu rwego rwo kwibuka abantu bitabiraga uwo mukino bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo koga mu Rwanda, Pamela Girimbabazi, yatangaje ko ubwitabire bwari bushimishije.
Ni irushanwa ryitabiriwe n'amakipe yose, kubona mu gihe gito mitoya muri iminsi yo kwibuka tubona abakinnyi barenze ijana ijana bitatu na bane kandi bose bitabiriye irushanwa kandi bakaba banaparticipetinze mu kiganiro ni ikintu twishimiye cyane.
Muri irushanwa ryo koga ryabereye muri pisine yo mu ishuri rya Green Hills Academy Nyarutarama, ku makipe icumi yari yaserutse, ikipe ya Karongi niyo yegukanye umwanya wa mbere. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Juti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Yemwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.